Turipigene kezo ya mirongi wina gata ndato ndamukiza umwaka yumbi wina mirongi wina gata to imyaka umunani ilaruma nye abarundi bita vimye kano kwe ambiriza ikiringo chagata tutumu isi fetero mwurundi iza yumye kano isi abgene abarundi sinzi na chancha na umu kisaka ya chavu zumbura inga rukambi zikaba zawa inyeshi biri mungi ingo imwe rudende iza kuranga ano makuru yununani uimenyesha makuru
Arama kuzimenyesha makuru bitatu rero radio RTA ijwi ry'abanyagihugu radio Inzamba agateka kawe hamwe na televiziyo Renaissance muzakwishizwa na jewe Emmanuel Ningeko kandi na kwa fise niyongere akaba rero nani rushigikiwe ni Sekeza Tronora page mukanya ito ni ito yano makuru
Kwigenekezo rya 2026 ndamukiza umwaka wa 2015 abarundi batari bake cyane cyane abo mu gisagara cha Bujumbura bihereza amabarabara biyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu kuja muri iyo myerekano bitabye akamo batewe n'amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe na bamwe mu bicocoro n'ibihangange byo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD babona ku kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza cyaho amategeko kandi kije guta u Burundi mu manga aremadese barenga aragaruka kuri bimwe bimwe byaranze ico gihe
uwa mbere ni umutegetsi mu gisigara cy'u Burundi yatanguye kuyamiza ico kiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza uyu nawe ni General Godefroid Niyombare yaramutswa ibiro bikuru by'iperereza mu gihugu yandikiye kete umukuru w'igihugu amusaba ko atokwitoza ku kiringo cha gatatu cyo kurongora igihugu matora yarategekanijwe muri ruheshi 2015 ntibwakeye kabiri umukuru w'igihugu yaciye amubogoza amabanga yiwe bagize umugambwe Sende David de kandi bamwe mu bategetsi barasabye ko umukandida mu matora yo mu mwaka wa 2015 yotugwa muri benshi babyipfuza kandi babikwiye mu ikoranero ridasanzwe ryo umugambwe ryari ritegekanijwe ku wa 11 ndamukiza benshi muri abo barabona ingene atawugihabwa ijambo mu gufata ingingo zitandukanye bakibaza ko urongoye uyu mugambwe Sende David de cyo gihe Pascal Ryabenda abazana izina rimwe rya Petero Nkurunziza muri abo rero harimo umuvugizi w'umukuru w'igihugu Leonidas Hatungimana yari hejuru y'abategetsi biyamiza iyo manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza yanamenyesheje ko ikete bandikiye umukuru w'igihugu ari akagohe bamukubitiye kugira yigire mu cubahiro ciwe atanduruzi habaye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki mu Burundi yarasemereye nayo nyine ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari ku butegetsi kuva mu mwaka 2005 atohirahira ngo yitoze ku kiringo cya gatatu mu kiganiro yahaye abamenyesha bakuru icyo gihe Vital Nshimirimana arongoye Runani Fosque ruhurukiyemo ayo mashyirahamwe yarerekanye ko amategeko y'igihugu atomoye neza ku bijyanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu ko atahorenze ibiringo bibiri bikurikirana kuko biri mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryo kuwa 18 ntwarane 2005 ibwirizwa shingiro naryo nyene ryisunga amasezerano y'Arusha Ekereziya Gatolika nayo nyene ntiyacecetse yari yamirije ico kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza yerekana ko kuba ari gushyira abarundi mu buja nk'uko byashikijwe n'umwungere mukuru wa Arshidiyosezi ya Gitega Simoni Ntamwana Inyuma yako kamo kose ko gukebura umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ngo ntahirahire yihingo cha gatatu cyo kurongora igihugu nicabuje kwemezwa mu nyuma mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD ko ari wagiye kuba umukandida mu matora yo muri ruheshi 2015 bukeye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD baciye bamagarira abarundi bose kuja mu ibarabara biyamiriza iyo manda Vital Nshimiyimana arongoye Urunani Fosque yaciye amagarira abarundi bose cyane cyane bo mu gisagara cya Bujumbura usindikana niyo nka bakaza kwiyamiriza ico kiringo cya gatatu abavyeyi nabo nyene baratewe ako kamo ngo ntibarungika abana babo ku ishure abadandaza nabo basaba kugara imangazini zabo kumurango akamu kitabwe mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara zimwe zimwe
muri uwo mwaka wa 2015 rero abarundi bose mu butandukane bwabo barahagurutse bariyamiriza iho nyangwa ry'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro rya yakomokako ivyo byaranashimishije abari batumye ko iyo myerekano bari bahurikiye mu runani bari bise muvuma Arusha Vital Nshimirimana yararorongoye akavuga ko banezejwe n'uko ryari ribaye ijyambe abarundi basangira urugamba rumwe bataravye ubwoko intara cyangwa ibindi bibatandukanya akavuga ko ibyagoranye byavuye ku ntwaro mbi ya CNDD-FDD na cyane cyane ku kutumva k'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza Vital Nshimirimana
ibintu bya mbere byo gushima nuko bwa mbere amafungo yaragerageje kutwumviriza yaragerageje kutwumviriza mugabo aseka kwibwi kuko turabye nk'ibyo umuryango wa Afrika w'ubuseruko wagerageje gukora warakoranya kagenga gatatu n'abashikiranganje bagenzwe ubutungane bo mu bihugu bine kuko Burundi we ntiyarimwo barahura barayaga baraganira barega amategeko barahanura abakuru b'ibihugu babatumye bavuga bati umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyoshobora kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kugira gatatu atarenze ibwirizwa ashingiwe n'amasezerano y'Arusha umuryango wa ONU umuryango w'ubumwe bwa Afrika bose barasemereye bahanura Petero Nkurunziza yuko yoreka icyo kiringo cya gatatu ko hanyuma Barundi nabo mu budasa bwabo batarabyamo ko batarabyo baba batarabya amadini canke batarabya imigambi barimo bose barahuriye ku kintu kimwe yuko bahagararira amasezerano y'Arusha y'amahoro gutwanisha Barundi hamwe n'ibwirizwa shingiro ibyo bintu rero nibyo gukenguruka cyane kuko bwabaye bwa mbere aho Abarundi bashobora kumvikana ku kintu kimwe batarabye bibatandukanya bagashyira imbere inyungu n'akazoza k'igihugu hanyuma rero uko byagenze ntibyatubuye ko kandi bamwe bamwe mu bagerageje kudufasha ntibyababuye ko mugabo byavuye ku burongozi bubi bw'intwaro ya CNDD-FDD na cyane cyane ku kagagazo ka Petero Nkurunziza icyo byavuye bikabyara nacyo cyaragaragaye mu uko igihugu cyasambutse Abarundi bakangara abandi bakicwa abandi bagapfungirwa ubusa igihugu kikasibangana kikabura izina mu makungu kikasigara ari ikiro ry'umugani ikindi nacyo cy'ukwishimira nuko amakungu na cyane cyane sentare ya Afrika y'ubuseruko iherutse kwemanga ku mugaragaro ibicishije mu rubanza rwashinzwe muri icyo kiringo cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yuko ikiringo cya Petero Nkurunziza kitaho nyanze gusa amasezerano y'Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro mugabo cyanaho nyanze n'amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko urwo rubanza rwaje gusubiza iteka abo bose bahagurutse kugira ngo bagwanye icyo kiringo cya gatatu
mwariko mwumviriza Vitan Nshimirimana arongoye urunani Force akaba yanarongoye iseseza bita Mouvement Arusha ubwicanyi ukunyuruza abanyagihugu kubaburizi gupfa no kubafungira ubusa zimwe mu ngaruka zo kwiyamiriza icyo kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza abahinga bawone bavuga ko ibyaha byakozwe ari nk'ibyaha by'agahomera bunwa Emile Nibasomba
muri myandagaro mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umugwi w'amatohoza ku Burundi wavuze ko ugumubona kw'amabi y'agahomera bunwa yakozwe mu gihugu uwo mugwi wa ONU wahavuye usubirizwa n'intumwa idasanzwe iraba iby'agateka kazi na muntu wabyanditse mu cyegeranyo cyawo cya nyuma uwo mugwi wavuze ibijyanye n'ubwicanyi harimo ubwicanyi ndengerabutungane ifatwa n'ifungwa ry'abanyagihugu hadakurikijwe amategeko ukunyuruza abanyagihugu bakabugwa irengero hamwe no gushurashuza ku nguvu abagore n'abigeme amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike avuga ko Abarundi bihumbi bamaze kugandagugwa kuva intureka zijyanye n'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu zitanguye muri harimo n'abamenyesha makuru Christophe Nkezabahizi umumenyesha makuru wo ku radio n'imbonesha kure by'igihugu RTNB abajejwe umutekano bagandaguranye n'umuryango wiwe kuwa 13 gitugutu mu 2015 umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Iwacu Jean Bigirimana yanyurujwe n'abakozi b'iperereza akabugwa irengero kuwa 22 mu kakaro mu 2016 abari mu mashyirahamwe yigenga abanyepolitiki ike hamwe n'abanyagihugu basanzwe batari bake nabo nyene barishwe abandi bakoregwa mabi atandukanye inyubakwa zi radio RPA n'imbonesha kure Renaissance byarasambaguwe n'abajejwe umutekano bakoresheje ibigwanisho bikira umuriro gushika ubu ibyo bimenyesha makuru bikaba bitaremeregwa gusubira gukorera ku butaka bw'u Burundi izindi ngaruka zijyanye n'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu araba iby'agateka kazi na muntu yirukanywe mu gihugu harimo n'intumwa idasanzwe ya ONU itemerewe kuhahonyoza ikirenge amashyirahamwe yigenga yari mu biyamiriza icyo kiringo yarafuswe mu gihugu icyo kiringo kitari cyemewe n'amategeko kikaba cyatumye kandi ibihumbi by'abarundi bahunga igihugu abarenga ibihumbi 200 bakaba bakiri mu makambi y'impunzi mu karere Burundi burimwo
Emile Nibasumba arakinuye abakenyezi nabo ntibasigaye inyuma mu mabi yakorewe abarundi kuva kwa 2026 ndamukiza umwaka wa 2015 ibyo byashikirijwe na Jane Dahkezaninyana umukuru w'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi Jane Dahkezaninyana akaba yamenyesheje ko guhohote rwaho gufatwa ku ngufu ari bimwe mu mabi yakorewe abakenyezi akaba yanamenyesheje ko bitewe bitebuke abakoze ayo mabi bazobyishura tumwumvirize
nkuko tubizi ingaruka mbi zabaye nyinshi ku barundi bose na cyane cyane abarundi b'abakenyezi aho benshi bishwe hakaba hari hababuriwe irengero ryabo hakaba bafunzwe ataco bagirizwa hakaba n'abandi bafashwe ku nguvu mu ihohoterwa bakorewe itandukanye abakenyezi rero barahamereye nabi abatahohotewe abatishwe barabuze abana babuze irengero ry'abana babo babonye abana babo bari kubadahohoterwa ikababonye igihugu by'ukuri kiriko kiraba igihugu cy'umunsi igihugu kiriko kirasambuka ata muntu by'ukuri ariko aramira na cyane cyane abari bategereje kingira ubuzima bwabo ubu nyine bari baronona ubuzima bw'abana babo ubuzima bw'abashingantahe babo abo bakenyezi rero uno munsi ntitwovuga ko bamere neza kuko ubutabonye umwana wowe yishwe uno munsi afite abana bari mu buhungiro uno munsi bafite abana batazi yuko baramuka uko umunsi ugenda mumva rero yuko habaye amabi menshi uno munsi tugerageje kuvyiyumvira turabona nuko ico kibazo naho twovuga yuko haheze imyaka 8 uno munsi biracaba uno munsi umukenyezi w'umurundi aragiramiwe mu gukenyeza umurundi abandanya ahohoterwaho uno munsi tubona amabi ashika ku mukenyezi ari amabi by'ukuri tutigeze twumva mu gihugu cacu ari amabi umuntu ashobora kwibaza ati mbega igihugu cy'u Burundi cageze ngaha gute gufata ku ngugu murabizi yuko byakoreshejwe umwanya muniniya nk'igihano kuri abo bagore bakabafata ku ngugu kubera ubwoko bwabo bakaba bafata ku nguvu kubera ko baharanira uyu mugambwe cyangwa uriya bakaba bafata ku nguvu kubera ko umugabo we cyangwa umwana wiwe ari muri uyu mugambwe ibyo byose rero bigahanwa kubera ko n'igihe byabaye mu gihe kibi mu gihe twovuga ko igihugu cyacu cyari mu mutekano mubi kandi by'ukuri bitewe ababikoze bose bategerezwa kubyishura
o yari Jane Dahkezaninyana arongoye muhari ngo bakenyezi nabigeme baharanira amahoro mu Burundi abakozwe ko namabi yagahomera bunwa yakozwe mu mwaka wa 2015 n'imyaka yakurikiye borema kuko amatohoza ku manza zabo ziri muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha ageze ku ntambwe ishimishije bivugwa n'umushingwa manza Gustave Niyonzima arongoye ihuriro ry'abashingwa manza buranira abakorewe amabahanwa n'amasentare mpuzamakungu kavibe akaba ababwira ko bokwizera ko naho byabaye mu ibanga ntangere intahe bitebuke igiye kuzohaba ifata ijambo Gustave Niyonzima
amadosiye y'abahohotewe abiciwe mu byaha bitandukanye bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha canke izindi sentare mpuzamakungu tuyasanga muco twita ama crime contre l'humanité muri iyo crime contre l'humanité rero harimwo bintu vyinshi harimwo gufatwa ku nguvu amaviore harimwo tortura atroce guhohotera igufa harimwo kunyuruza abantu bakagenda amazima yongo disparition forcée harimwo ama assassinats ciblés eka n'ibindi bitandukanye ni vyinshi rero muri izo crime contre l'humanité twameze nk'usanga mu masentare mpuzamakungu ku giti cy'abo ba victime cyane cyane amadosiye menshi agera ku bihumbi amajana ari muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe bita Cour pénale internationale kandi mu rwego rw'ibiro by'abashikiriza amanza rubiro di procureur près la Cour pénale internationale amatohoza asa n'ayaheze amatohoza yagenze neza ibintu vyinshi ubu bariko bararaba ko bikwiye nibo bazoheza rero bagafata ingingo zabo zijanywe n'ingene bamwe bakurikiranwa ku vyaha bafatwa mu ibanga ntangere ivyo rero ni ibintu bikogwa mu ibanga barashobora no kurungika imitahe y'uko bafata mu ibanga ico twita émission de manda da resusere ivyo rero bari banga bari komeye ariko uko twagiye turakorana nabo turabona yuko ubu bigeze ku ntambwe ishimishije ico umuntu yobwira ababuze abo bavictime bose nuko borema kandi umuntu arababwiye yuko amadosiye yabo ari karagenda neza gusa uko akogwa ni ibintu bikorerwa mu ibanga ntangere nico twita ro principe di secret de reflexion qui est domise mu masentere mpuzamakungu nkaya ariko borema bo kwizera yuko intahe izoganza amabakuzurizwa.
Amakuru twabateguriye mu runani rw'imenyesha makuru bitatu hadi nzamba agateka kawe radio RP ya na televiziyo Renaissance bafashwe mu mugongo nisekeza turunora page arabandanya muri ico gihe cose hari kwakogwa amabi y'agahomera bunwa ubutegetsi ntibwahengeshanya guhakana ibiko birakogwa izuba riva umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza nabiwe bagira naho banki ingingo zishiramwe mpuzamakungoni umugwi w'amatohoza ugizwe n'abahinga wamusubiriye Evariste Ndayishimiye nawe nyene yashitse yigenza uko nyene akaba ahubwo we yanavugiye mu menyeshamakuru bikomeye byo hanze ko abavuga ko hari amabi akorerwa mu gihugu arabansi b'u Burundi akaba atakindi barota atari gucafuza izina ry'u Burundi reka Jean Marinda bashinze atubwire bikuru byagiye biranga uko guhakana amabi yari karakogwa mu gihugu
turi mu gihugu cigenga ibira mu Burundi bidaba barundi iryo n'iryo jambo ryari ku munwa wa Petero Nkurunziza na leta yiwe mu gihe isi yose yari kirasemerera imusaba guhagarika ubwicanyi bwari ko bukorerwa abana b'u Burundi bazira gusa yuko bamwibukije yuko yarangije ibiringo bibiri yari yemerewe n'amategeko agenga igihugu nabwo bwicanyi batashaka kubwemera amashyirahamwe yigenga y'abarundi na mpuzamakungu amaradiyo yigenga y'abamenyeshamakuru bari bahunze igihugu amaradiyo mpuzamakungu ntibyasiba gusemerera bivuga abishwe abanyurujwe abafashwe ku nguvu ndetse rimwe na rimwe n'ababikoze ubona yuko kenshi nimba atari kose barabari mu nzego za leta no mu mugambwe uri ku butegetsi uhereye kugwaruka guwo mugambwe imbonerakure oni yahavuye ishira mu migwi y'inkorabara ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryaratevye rirashinga umugwi w'agateka kazi na muntu kugira ngo uje gutohoza wumvirize n'igituma leta ya Petero Nkurunziza nabiwe bahakana ibigaragara banyawayo barankiye uwo mugwi yuko wishikira ku kivi bamaze gushacoba bahisemo kuvana u Burundi masezerano y'Iroma yashinze sentare mpuzamakungu mpanabyaha gutyo bakibwira yuko batazobazwa ibyo bariko barakora uko guhakana ibigaragara abarundi eka ndetse n'amakungu baragize icizere yuko bijanye na leta Petero Nkurunziza ihibambewe Evariste Ndayishimiye yari yahaye icizere abatari bake basanze ari umwungu wa Rwaruyuzi imbere y'amenyesha makuru biradio ya Faransa RFI yararahiye ararengwa yuko mu Burundi atamuntu numwe yishwe ngo ababivuga ngo nabansi b'igihugu we ntagarikira ngaho n'ingingo sentare y'akarere ka yase herutse gusoma yuko Petero Nkurunziza atarafise ububasha bwo kwitoza mu 2015 Ndayishimiye ntayarumva kandi ari we atwara iryo shyirahamwe muri kino gihe uko guhakana iby'abarundi bose babona leta ya CNDD-FDD yabigize ingendo nta minsi heze umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ati u Burundi nta mpunzi bugifise abari hanze nabashaka kuja iburayi n'abafise ubwene gihugu bw'ibindi bihugu ivyo akabivuga yama aronka amaraporo yase avuga abarundi bari batahutse bagata bagasubira inyuma kubera agatotezo akoregwa n'imbonerakure ubu hageze abarundi bibaza bati iyo mvugo ni Ndayizaza umusaruro iterezo byose si gihugu sinabanyene kuyivuga kuko bimaze kugaragara yuko hari gihe bigeraho nabo ikabagarukako
Jamarinda bashinze arakenuye abarundi bahisemo guhagararira ukuri bankako hakora ingimba mu gutwara igihugu inyuma yuko umuhisi president Petero Nkurunziza yarahejeje kugaragaza ko yitoreza gutwara ikiringo kigira gatatu abanje guhunyanga amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro umushingwa manza Dieudonne Nibashira hishize amenyesha ko bibabaje ko haciye hakoreshwa igikenye mu kurwanya abo bose baterekwa icyo kiringo ibyo nabyo kubyiwe byavuye bikwegera igihugu mu kaga dukurikire umushingwa manza Dieudonne Nibashira hishize n'umwe mu baharanira agateka ka Dinamon
umukuru w'igihugu rero yari icyo gihe muri nziza yarakanga ati yavuga ko agumaho ku nguvu ari kumwe n'akabi gatonya ko mu mugambi we igice kinini cyo mu mugambi cyari kigizwe ahanini n'incabwenge baritandukanya nawe ari bajya biswa ba frondeur baravuga bati ntuhambe igihugu kubera inyungu zawe nuko rero amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike abarundi bose muri rusange niho bamumenyesha yuko batazokwemera yuko igihugu gisubizwa mu kaga bariza amaboko niho rero ku itariki 26 bahaguruka bagahagararira ukuri bagahagararira amategeko bagahagararira ibwirizwa nshingiro bagararira iteka ry'abarundi kwishyira no kwizana iyo ntwaro ngira ku gikenye yari hejeje kuhamba amategeko yaciye yikora ku nguvu z'igipolisi n'igisirikare zanko abarundi bagura ngo zibakingire bazihindukirizwa ko bararaswa baromogwa 500,000 by'abarundi bizomogwa hanze y'igihugu abasigaye baricwa baranyuruzwa maze igihugu kiba gisubiye kugwa mu manga ubutunzi bw'igihugu burasinzikara
ingaruka kubwo umushingwa manza bashirahishize zabaye umurengera haba ku banyagihugu eka mbere no ku batware Dieudonne bashirahishize ati Uburundi bwarakumiriwe mu makungu umukuru w'igihugu yihagiye ikiringo cya gatatu nawe arikumira igihugu kigwa mu ngorane za politiki n'ubutunzi dusubire twumvirize umushingwa manza Dieudonne bashirahishize
nuno munsi rero turacari muri izo ngaruka amaraporo yawo nashika atanu yerekana ingene iyi ntwaro yakoze ibyaha by'agahomera bunwa igahohotera abarundi ikabica ikabangaza ikabagirira iyica rubozo uno munsi Uburundi busa n'ubwahariwe ivomo ubutunzi bwarasinzikaye abarundi bari mu bukene butagira izina umukuru w'igihugu wenyine yitwa ngo asirukira abarundi karabahanyegeye amara imyaka 5 abundabunda mu gihugu imbere atashobora kuseruka abandi bari kubijyanye n'impari zari zabaye Sentare ya Afurika y'ubuseruko yarazikuye yavuga ko ico kiringo kitari gikurikije amategeko iravuga ko ingingo ya Sentare nta inyuzwa yafashwe abacamanza bafatiwe ku inkoho nico gituma nibwirizwa nshingiro ryaje kuzanwa ku gahato muri 2018 ricariba impfa gusa hategerezwa kuguma hakurikizwa ibwirizwa nshingiro ryashyiraho amasezerano ya Arusha kuko ubwo rubanza waje rushimangira uruhara rudasanzwe uruhara rw'umushinge amasezerano ya Arusha ategerezwa kugumana no munsi rero murabona abihagiye igihugu bakagitwara nk'ikinyagano cabananiye gutwara ntibazi uko bari buki umuti wonyine woba nuko bemera bakaganira n'abandi barundi bakavuga bati twosubira ibuntu gute twosubiza igihugu ku murongo gute twosubira kubahiriza amategeko gute abana b'u Burundi bosubira kugwana mu nda gute bakiginana hakurikijwe amategeko atankunzi atawandya wangu ico rero nico tubona kiki haze ariko turizera yuko urira ntibutera ku mpeshi abazimiye amakungu yarababariye ko yazimi Sentare ya Afurika y'ubuseruko yarabwiye ko yazimi ko bazimi barabereka inzira yo kubazimurura ntibaremera kuyifata ariko tubona umengo nta wundi muti uzobaho atari uko abarundi bicarana bakaganira ingene ivyononwe vyosubizwa ku murongo tukanumvikana ingene akabi nkako katazopfa agasubiye kuba mu Burundi aho umutegetsi agomba kugaya abanyagihugu kandi ari umushumba wabo akagomba kwihagira igihugu igihugu ntikibi kinyagano hanyuma ubutegetsi burashobora kugangatiza bugakoresha inguvu nke bufise ariko ntibushobora gutsinda abarundi bamaze gufata ingingo yo kuguma bifataniye mu nda ngo bubake igihugu cabo babane
Uweri umushinwa manza Dieudonne Bashirahishize abarundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega yaba bari hanze canke bari mu gihugu ngo bari bakwiye kumvikana bakavuga rumwe eka mbere bakerekana ibikorwa byogondoza leta ya CNDD-FDD kugira ibiganiro nabo bishikirizwa na Federico Bambuga inyumvira arumwe unanise Paul Arusha ni mu gihe kuri uno munsi igenekezo rya 2026 ndamukiza haize imyaka 8 abarundi sinzi bahagurukiye rimwe kugira ngo bahagararire amategeko bange intwaro y'agacinyizo ifatiye kukwihagira ikiringo cha gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza tumwumvirize
abantu bari bahunze hatabamwo abaza kumva ubutegetsi n'abatumva ubutegetsi abantu bose bahunze babwirizwa kumvikana kumwe kumvikana kuri rimwe bakumvikana bari hagati mu gihugu kugira ngo mu byukuri duhagararire amasezerano ya Arusha hanyuma twumvikane ingene ibiganiro vyoba hagati y'abarundi batemera ingene y'ubutumwa kiratwagwa n'abemera ingene y'ubutumwa kiratwagwa baserikirwa n'ubutegetsi buhari bwa CNDD-FDD uko kuja hamwe rero niho abantu baca bavugana bati none ngiki kibazo hokogwa iki kugira ngo dushike kuri ibyo biganiro kuko nta butegetsi na bumwe buganira gutyo kuko kuganira bivamwe gusangira ubutegetsi ibyo navyo CNDD-FDD ntivyerekwa ariko yabantu bavuga bati twebwe naho wanka ntushora gutwara gutyo turi ngaha hanyuma abantu bakavuga bati inde twerekana ibikorwa vyerekana ko abwiriza gukenera kuganira nabo bantu burya nibyo byonyene byotuma habe mwene ibyo biganira handi ho abantu bazorindira baruhe abandi bataye bishikane hanyuma basubire muri bwa buzima bubi kubera ko nta biganiro bihari byohuza abarundi cyane cyane ngo bavugane ingene bogaruka ku kintu cyo bafasha kutumbereza inzira y'ingene turi butwarane bamwe bose bari mu mahoro bashobora gutera imbere bari hamwe atabawutu bari kwabo atabatutsi bari kwabo atabagwanye bari kwabo n'abandi batagwanye bari kwabo atasendedefudedi rukwayo atabandi bari kwabo nibyo tubwirizwa kuganira kugira ngo tugire uburundi bumwe umunyagihugu w'umurundi umwe mushasha afise intumbero yumvikana yiyo ashobora kujana kujana igihugu ciwe kandi mu mwidegembyo no mu mahoro twese turi hamwe
bafatiye aho igihugu kigeze amashyirahamwe 18 aramira ibahezwa ry'agateka kazi na muntu asanga atabundi buryo bwokoreshwa ngo impore igaruke mu Burundi ataro ku butegetsi bwa CNDD-FDD guhagarika agatotezo kabandanya kwibonekeza ayo mashyirahamwe abivuga mu rwandiko yasohoye kuri uyu munsi avugaho abona ko Burundi bugeze kuva mu mwaka 2015 hiyamirijwe ikiringo cha gatatu cy'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza kuri kiri mushingwa manza Jambye Bigirimana yavuze ku izina ry'ayo mashyirahamwe 18 yasohoye ubwo rwandiko
muri iyo myiyekano y'ukuri ya mizisho kiringo cha gatatu abarundi rero bagomba guhagararira amategeko n'ubwigenge bw'abarundi mu gutora inzego zibaserukira icyo gihe abarundi bakaba bagomba kwanka yuko amasezerano yazanye agahengwe mu gihugu asenyugwa burundu n'umugambwe CNDD-FDD inyuma y'icyo kiringo cha gatatu cazanye akaramba baraye mu Burundi Uburundi bwagumye busubira inyuma birenge uno munsi rero twagombye gushira habona urwandiko rwerekana yuko Uburundi bugeze aho umwansi ashaka yuko leta y'igikenye ya CNDD-FDD uno munsi ibazwa Uburundi kwivyirikira kora ikwiye kugezaho igateshwa ikamigwa kuko Uburundi n'abarundi uravye uno munsi byo bariko baracamwo biboneka yuko twahuvye yuko inzira y'ubuhonyanga ikiringo cha gatatu n'ubuhonyanga amategeko byagiye bikurikira 2015 ari ibintu uno munsi biko bituma Burundi buja mu nzira mbi cyane aho ubukene buzura inzara aho abarundi bishwe n'agahinda leta ya CNDD-FDD rero itegerezwa kumenya yuko ahigejeje Burundi atakindi gishobora kubikura yatari ukwemera yuko ihagarika agatotezo ubwicanyi mu kwemera yuko yuko imigambo ya politiki ishobora gukora amashyirahamwe yigenga amaradiyo yigenga bisubira bigakora mu Burundi kuko nibyo byonyine bishobora kuzanira gahenga igihugu nibyo bishobora gutuma amakungu ashobora kwizera u Burundi nibyo bishobora gutuma abarundi bashobora gusubira kubana mu mahoro atakwinubana
aya mashyirahamwe 18 ari kandi mu yadaharanira ibyicaro bya politiki aranagaruka kandi no kubyerekana ko abagwanije ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza bari mu kuri n'ubu twumvirize umushingwamanza Janvier Bigirimana
Twagomba twibutse kandi yuko Sentare yubahiriza amasezerano y'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko mu kwezi kwa Munyonyo muri 2021 yavuze yuko ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza gitandukanye n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'arusha tutibagiye amasezerano ashyiraho umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko bisigura yuko abagwanije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza batarira busema bisigura yuko umugambwe CNDD-FDD yaba amategeko yaba amakosa gatotezo utibagiye no gushyiraho ibwirizwa shingiro rya 2018 ibyo byose byakozwe hahonyanzwe amategeko nk'uko iyo Sentare ibishikiriza mu ngingo iheruka gushyira ahabona bisigura yuko abantu bose bagwanije ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza bagaheza bagatotezwa bategerezwa gutunganirizwa kandi uwo mugambwe no musubira ku butegetsi watozwa gufata ingingo zibereye zifatiye kubiri mu rugo rubanza kugira ngo hagaruke ituze mu gihugu abarundi bageramye mu buryo butandukanye bashobore gutunganirizwa maze igihugu turabe yuko cyotera igasubira ku murongo kare igihugu nyabagendwa gitunganiriza bose atawanjye wangu
ndarero hagarukiye amakuru mwari mwateguriwe n'urunani rw'ibimenyesha makuru bitatu radio FPA ijwi ry'abanyagihugu radio inzamba agateka kawe hamwe na television Renaissance mwumvise ko aya makuru yarashimikiye ku ngingo imwe rutende nijyanye n'ingaruka zatewe no kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umuhisi perezida Petero Nkurunziza ikiringo yitoreje aho nyanza amasezerano y'Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro ano makuru y'urunani rero mwari ko murayashyikirizwa na Emmanuel Ningeko fatikanije na
Bonfise niyongere tukaba dusozereye dushimira abari baduteze yompi twongera tubike banura na gahwana